Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio chuvewa akaburungu com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA Radio ya Trikaze. Mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Joy Diana ni nahazwe ni kiganiro kiremesherejwe muri studio y'Indwi Ijwi rya Amerika Washington DC.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Umwimbu wavuye mu kibazo cyo gusuzuma ubumenyi bw'abigisha mu bice bitatu bya mbere by'ishuri nshingiro mu Burundi werekana ko atantara nimwe hico gihugu yashikanye bice 50% mu cigwa c'igifaransa. Mu gihugu cyose abigisha muri rusange baronse amanota 32 n'ibice 72% mu cigwa c'igifaransa. Intara ya Bujumbura Mairie iza imbere izindi muzifise abigisha baronse amanota menshi mu gifaransa, ikaba ifise umwimbu ugera kuri 37.90%. Ibi bisigura iki? Niba abigisha b'igifaransa batashoboye gushikana ibice 50% canke abigisha b'ibindi batashoboye gushikana ayo manota mu cigwa c'igifaransa, abo bigisha abana bo bite byifashe gute? Ibindi vyigwa bakoze ko ibibazo vyo baronse amanota angana gute? Turagaruka ko muri isanga y'uno munsi urunani rw'amasendika y'abigisha kosesuna twari twatumiye mu bambere batubwiye ko iziza twabatumira bari kumwe n'uruhande rwa leta babiteguranye, ariko abo muri leta turabakena kusesoma baza kuduha rero badusaba kubaha ibibazo tuza kubabaza no gutomora uwo baza gusangira ikiganiro ku munota wa nyuma baturungikiye uwo twotumira, ariko bamuturungikira amasaha amaze kuja imbere tudashobora kuvugana nawe kugira ngo dutegure ikiganiro neza, baratwihanganira tuzobarondera uyundi munsi. Uwo twaronse vyihuse akadukundira ni Manuma Antoine atwara urunani FENASEB mumfunyapfunyo ni Federation Nationale des Syndicats de l'Enseignant et de l'Éducation du Burundi. Ugurunani ruhurikemo abigisha mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Manuma asanzwe ari umwigisha ku ishure ryisumbuye ry'intara ya Rutana rise Rutana. Amahoro ngaho mu Rutana Manuma.
Amahoro neza.
Ego ikaze muri isanga dusangira.
Kandi nabaza kutwumviriza muri iki kiganiro.
Ikaze muri isanga dusangira iki yago.
Ego. Urakoze.
Ivyavuye mu bibazo vyahawe abigisha ibiharo muravyumvise uko vyifashe, mwavyakiriye gute muri FENASEB? Muvuga iki kuri uwo mwimbu wabonetse mu bigisha batandukanye?
Twebwe muri FENASEB ico kibazo twaragize icyo tukivuga ko
turabumva muduge ku ijambo.
Hanyuma kwato kambere bwo amasendika ari mu gisata cy'inyigisho n'indero mu Burundi atari make yari yatanguye mbere no kuciyamirita kuko twabona yuko atakarusho kije kizanye kandi koko kwarerekanye utunenge twakiranze ubwa mbere icyo twovuga nuko icyo kibazo cyatanguye gutera uruhagarara mu bigisha kuko batashobora kubona n'ingene bucitegurira nibabona iyo bahera niyo bahereza bituma rero bagira uruhagarara nidogiba myinshi mbere bitaye ko bari baciyamirije kubera babona yuko umengo na gasuzuguro na mwabujya bari babahaye akazi babona ko babishoboye kuko bari bafise impamyabushobozi mbere bamwe mbere mu baronka akazi muri iki gihe babahaye n'ikibazo
Manuma imbere yuko Manuma
yaciye kumbuka urukana bumenyi igene berekana bari mu basa nabariko ngira ngo baratwisha bibi kibazo ibyo bigashafuta rero ishusho cy'umwigisha murezi
imbere yuko tuja mu Manuma Manuma muriko muratwumva
ibyo ni byari guko guko
Manuma muriko muratwumva
gakari naho
Manuma muriko muratwumva
ubushikira nganje tindero bwanze no gukoresha
Manuma muriko muratwumva
abarimo bavuga bati ico kibazo nta kamaro hanyuma buragitegura ku ngufu kandi urabe
Manuma muriko muratwumva ga Manuma
kwibaza ati bega cyari kigamije iki
Manuma muriko muratwumva
yego ndabumva buke naho ntabumva neza
muze muranyumviriza kukwera ko musa nkaho muriko muriganiriza mwenye nato muriko muraganira mu gihe ndabasaba ijambo ntimurimpa ari je nabatumiye imbere ko muja muri utwo tunenge muriko muravuga nabanje kubabaza akabazo ko kumenya ivyavuye muri ico kibazo cakoze nabigisha mwavyakiriye gute ayo manota murayavuga kwikerekana ishusho ry'ubumenyi abigisha bafise mu gihugu cyose canke
oya n'ukuri nta shusho by'ukuri kiya kibazo cerekana kumwigisha mu Burundi mu mashure amwe kera bita mato no kuvuga kuri za nivo bitatu za z'ishure shingiro kuko nega byinjira muri uko bunenge nariko ndavuga kuko ibibazo bimwe abo bigisha bya babakijwe ntibifatiye koko kubyo bari basanzwe bakora novuga nti mu kazi kabo ka misi yose
muvuga utunenge
twovuga nk'ibibazo bimwe dusanga byabakijwe mu biharuro aho barabaza ibyo bize kera nk'abamaze imyaka myinshi bigisha nk'ibyo bita ama fonction afine
Manuma
mu bisanzwe batika
Manuma
twe twatika kera mu mashuri yayo w'icumi mu w'icenda murumva rero ko bidafatiye ku kazi ka misi yose ku nteguro z'ivyigwa basanzwe batanga imwe bimwe mbere urumva barabyibagiye tugafatira mbere no ku nko kuri icyo gifaransa bavuga ngo baronse amanota make murabye neza kijya ijya tekisi bahawe bakoreye ko yari irengeye kure cyane nuvuga nti ubumenyi baba bafise kuko ijya tekisi iraboneka ko yari yatowe
Manuma
n'abantu
Manuma
batazi
Manuma
batazi neza n'igifaransa bari mu bigisha ingene kiba kimeze
Manuma uri kuranyumva
yego ndakumva
nagusabye ko mu kuvuga kwawe uzuranyumviritse uragenda ukavuga nkashaka kukubaza ukabandanya uvuga nkaguhamagara ntiwumve urumva ko si kiganiro ndisa amatangazo uri kurasoma unyemerere tuyage ndakubaze wishure hanyuma unyumvirize ibyo ndiko ndakubaza kukubwira uravuga ugatwara ijambo tukaguhamagara ntunatwitabe kugira ngo tukubaze ibibazo bitandukanye vyogorana uravuga ati ivyo babajijwe si vyo bari ufitiye utu ubumenyi ukavuga ngo utunenge twaranze ukavuga uruhagarara ibyo byose nibyo byatumye amanota aba uko ari abahinga b'indero bariko ravuga ko ari amanota adashimishije kubigisha bigisha abana
yego
leka manuma mu buhinga bw'ivyuma babanze bamudukurire ko hama tumuvugishe gato tumubwire ko twifuza ko ikiganiro kigenda kuko turumva ko turavuga nta manumura twumva neza
ndabumva ariko si neza cyane harimo amaparadite
mugabura twumva ibazo turiko turakubaza uravyumva niyo turiko turakubaza uri kuravuga urumva ko turiko turakubaza
yego ndabyumva
yego nade hanyuma twabaza nimba ayo manota kubganyu baronse aterekana ubumenyi mwavuze ngo ntivyerekana ubumenyi ati barahungabanye no kuvuga ko ivyo babajijwe sivyo bari basanzwe bigisha ibazo byari bishingiye ku kinyabake aha nini
yego ibibazo ibibazo rimwe rimwe koko byari kuto bigisha ariko ibindi nigafatira kubyo bigisha kuko navuze nka nk'ibyo babajijwe ko nk'ibyo by'ibiharuro bavuze nk'ibyo bita fonction affine mu bisanzwe nka bamaze imyaka nka mirongo ibiri n'itanu bakora ibyo nabyo baba bacibuka kuko baziga mu mashure nuvuga yisumbuye ya kera kugero kwa umwaka w'icumi cyangwa w'icyenda navuze kandi n'igisomwa cy'igifaransa bahawe ni ukuri n'uwaba yarize nuvuga mu gisata cy'indimi icyo gisomwa cyari kigoye no gutahura numva rero mu isano ntushobora kwishyura ku bibazo mu gifaransa udatahura igisomwa ibyo bibazo byabagizwe ko nicyo gituma rero tuvuga tuti ayo manota ni ukuri ntiyofatirwa nko kugira ngo bavuge bati ujya abarimu nta bushobozi bukwiye bafise
reka tuje ku mirongo ya telefone kandi tukwibutse manuma ko uzura tworohereza tugiye kukubaza utubazo dutandukanye canke abariko barabaza mukishwa ku vyo babajije ko mukongera mukatwumviriza kugira ngo dushobore kuyaga ntimwiyagishe mwenyene turafise wa mbere ni Edi ku murongo wa telefone Edi kaze ku ijuru rya Amerika
aro
turafise uyu wundi atari Edi urinde ntitwumva izina batubwiye muhinga bw'ivyuma wewe witwa gute
cewe cewe nitwa Ndayishimiye Eliezer
uherereye he
neza ni ndivuke y'amakamba ariko nibere ngaha
murumonge akabazo kawe ku bo muri sendika irukemwo abigisha mu ntara zitandukanye z'Uburundi twagutumiriye FENASEB kugira ngo tugaruke ku kibazo cako geruka gukorwa n'abigisha mu mashuri shingiro kugira ngo leta irabe aho ubumenyi bwabo bugera
icyo nagomba kubabaza ni uko ikige kibazo cyane cyane biragoye ko ukwitega umwimbi ubereye mu gihe ufashe ukabaza ibintu biri vage utabagiriye foromaje aro
turiko turakumva
rero nk'ubu nayo ndaraba ikibazo cy'igifaransa cyangwa ikibazo cy'ibiharuro yagize y'abantu babigisha pirimeri kuva mu ya gatandatu gushika mu nako kuva mu ya mbere gushika mu ya gatandatu haba na gato rero bazi ko babasaba ibintu nka bike ariko baza n'ibiburiburi bakabagirira agaforomaci hanyuma bagahita bakabibaza kuko ubagije ikintu naho biba ari muri domine yawe ntasa n'agasigisena kubi ntako bagije ntakubwirishije agaforomaci nta mibu ita kweri ushobora kugira nti kuroya
warakijemo amaso ibyo bibazo bababajije ga Ndayishimiye
ndashimeza ko nubu ndacyabifise ndacyabifise
uri umwigisha cyane waragikoze icyo kibazo
abagiye ntabwo ndi umwigisha gusa ni gusa ndi forome ku kuzaba umwigisha
uriko wigira kuzaba ubwigisha aho uvuga hahaze ni nko mu biharuro ni nko mu gifaransa
akwese kiza kuri Domenico uriko naraba nk'ibiharuro si bimwe bigisha na gatoya igifaransa kimwe bigisha nene nko mu gifaransa ko turaraba nk'amavara aho tukaraba nka complexe du texte bintu byasaba komisa zitwe akofondi afana ibintu byo kutica kuvuga mu majyambo make si byo bari basanzwe bigisha bagomba kuba bajya ibintu bimeze nka bijya n'uburiburi bari kubanza akabagisha ka foromaje adekwat kari asosiye ku buryo batisanga bari mu mutego n'ibintu bigiye muri hirya kibazo nengo ni umutego nyine bagombye kubatega nta yindi
nko mu gifaransa utanze nk'akarorero kuko uravuga ati harimo nk'ikibazo cyo gutahura igisomwa ibyo byose abana bo mu mashuri amato mato kuva na kera barabaha igisomwa bakavuga ati soma iki gisoma hama bakakubaza ikibazo gishingiye ku gisomwa ufise ahaza mananiza kumwigisha bahaye gusoma igisomo usanga gifise ngira ngo nkama ico twita mu gifaransa ama paragrafa ni canka 5 bakakubaza ikibazo kiri ngaho muri ico gisoma ni nka hehe ga ndayishimiye
oya igisomo batitanze cyari gikoye
tarimo amavuga agoye cyane
mu Burundi abantu bigisha kuva mu ya mbere kuko mu ya gatandatu niba abantu usanga bazi igifaransa kinini gose kuko niba abandi batatu na usanga batatu na egizame deta bamwe biganye n'icumi nangahe cumi n'atatu bagira icyo baforomaje cumi n'ane babiri cumi n'ane gati sekisiyo pedagogike z'abantu bafite konesansi ziri kwe za profondi da la langue francaise
akabazo kacakabaza turakabaza mu kanya manuma atubwire urakoze ugira umunsi mwiza
sawa murakoze nawe ku jambo
Leonard ikaze nawe ku jugi America Leonard uratwumva
yego ndabumva
uherereye nawe
sa
uherereye mu ntara yahe
Ibururi
Ibururi akabazo kawe canke intererano
yego akabazo kanze halo
turiko turakumva Leonard uratwumva Leonard ndumva agiye reka tugaruke kwa Manuma Manuma urumvise ivyo ndayishimiye avuze ati abo bigisha hariho abusanga bagi badafise ubumenyi bukwiriye batari bafise ubumenyi bukwiriye bwo kwishura ibibazo kubera ko baje kwigisha batararonswa ubumenyi bukwiriye inyigisho baronkeje imbere yo guhabwa ubuzi butandukanye zari zikwiriye bahawe akazi babibereye
bo yego urakoze kumva icyo kibazo ubumenyi uragoye ko kuvuga ko bwo babukwiriye cyangwa budakwiriye kuko novuga nk'ibisata n'inderabigisha murabona biratandukanye kiretse ubu hari igisata kimwe ariko kera hari ibisata byinshi hariho nk'abusanga barize baronka yampamye bushobozi ya dekatre abandi baronka impamye ya bushobozi ya desisi abandi deseti hariho n'abigisha rero aha wakati mu bihe byari bigoye abigisha bari bakenye usanga bize mu bindi bisata ibyo byose rero urumva biratuma umuntu avuga ati ubushobozi burakwiye kuri bamwe ahandi ntibukwiye kuko nk'abize kata normale umuntu niyo bitiranya n'abize za ifi cyangwa za erp imwe za risepi pedagogike kuko urabona risepi pedagogike biga imyaka ibiri esi bakiga imyaka ibiri abadekatre hariho imyaka bigangira umwaka umwe nyuma y'uw'icumi urumva rero guhaga rero umuntu abashyira hamwe biragoye
uwo cavuga ati leta murayirenganya kuko nimba yarakoresheje ico kibazo yari ikeneye kumenya ubwenge bwabo sinuko mvuze ubwenge ubumenyi bwabo aho bugera hama gutyo abadafise ubwo bumenyi ibaronse akaba ari naco gituma mwoba mwaridogeye ico kibazo ntiyoba abenshi rero
urumva twebwe twebwe twavuga tuti ikibazo mbega kigamije iki naho byari bihagaze kuko umwarimu ari ku kazi yitwa ko afise ububasha bwo gukora kuko aba yaronse akazi kuko bamwizigiye kuko bazi yuko yize kandi aronka diplome hanyuma rero numva hariho kugira ngo basobanure abaronka inyigisho kuko ngo bise barongera kugira barabe aboronka inyigisho barafise ingene bikogwa baravuga basireka duhere ngaha dushikana aha hanyuma tuzobandanirize ngaha kandi benshi mbere barakeneye n'ubwo n'izo nyigisho n'ubwo bumenyi bushasha kugira ngo bajyane n'ibihe kuko n'uwo oya yokwitwa ko yatoye ikibazo ntazi ibigezweho n'ubu nagira ntanga karori nk'abariko bariga ubu nko mu gisata ndera bigisha ntibariko biga ibijyanye nibiriko n'ubuhinga buriko burigi burakoreshwa muri iki gihe nko mu wa mbere no mu wa kabiri bariko biga ubuhinga bushasha abasanzwe bari mu kazi mugabo bari muri mu gisata ndera bigisha bariko biga ibya kera murumva rero yuko ibyo bigoye kuvuga ngo ubwiye mu kazi uri mu kazi ubu arafise ubumenyi bukwiye kuko hariho byinshi bibandanya bihindagurika nko mu gifaransa aho byarahindaguritse cyane byagiye uko ibihe byagiye biragenda
reka twakire na Clement ku yundi murongo wa telefone Clement ikaze ku ijwi rya Amerika uhereye ga Clement
abandi mu Burundi
akabazo kawe canke intererano
nakabazo navuga ndababaze leo bahatekanije ibizokurikira imbere y'uko abo bantu bavuga yuko batashikanyije nka nikurika yindi ngingo yari ingingo yabitekanije
urakoze ugira umushimi urakoze Clement ego manuma mu masendika atandukanye hacyo muravugana na leta kuko giye gukurikirwa inyuma y'amanota yasohotse igenekerezo rya 2018 ku kwezi kwa gatandatu nabaza aba DJ yuko hari ikigiye gukurikira mwavuganye na leta y'u Burundi n'icahe ku inyuma yaho amanota asohoke
twarabonye raporo yasohowe kuri icyo kibazo na raporo ndende leta rero ntituravugana ibizokurikira ntabwo baratubwira kuko no muri iyi nama rukokoma iheruka kuby'indero ibyo ntabwo twashyikirije gusa twashyikirije amakenga ingorane ziri mu gisata cy'indero muri rusange ariko ibyo bizokurikira ayo mano intuze iyo raporo ntiturabimenya mugabo tuzonabibaza cyangwa nawe ubushikiranganji nabwo nyine urakwiye kutubwira bizokurikira
mbega intuze amanota abo bari bavuga ko yoba meza ku bwabo yarangaye hari ayo bari baba bari
oya ntayo bari batubariye reka ntayo bari batubariye mugabo bavuga bati abazoronka amanota meza nibo bazoca bigisha abandi bati rero abarimu bazoronka amanota mabi nibo rero batoca ahubwo bigishwa kugira ngo baduze bwa bumenyi baduze na bwa bushobozi mugabo ntibari bavuze bati urugero n'uru kubatokwigisha cyanke urugero n'uru kubatokwigishwa gusa bavuga ngo abigisha batokwigishwa ngo nabashika ibihumbi mirongo itatu nibyo twari tuzi batubari
none ariko gushika n'ubu hariho abibaza ikibazo aho kiri kuri mwebwe mudashaka ko bigishwa adaha ubumenyi bufise bagakora ikibazo bikamenyekana ko atabwo bafise hakaboneka ababigisha ikibazo kibahigamanu
wesereka ntangorane n'imwe ya yubite tukwigishwa ntangorane n'imwe kandi kuko kwigishwa nta mwigisha n'umwe atabikeneye mbere nta mukozi n'umwe atabikeneye kuko no mu mategeko y'akazi agikoreshwa gushika uyu munsi kuko itegeko ry'akazi rigenga abakozi ba leta gushika uyu munsi ntiryahinduka kuko nari shasha ryateguwe ngira ntirashyirwaho igikumu n'umukuru w'igihugu rero twe tuvuga tuti nibakurikize iryo tegeko abakozi bigishwe abarimu bigishwe koko baduze ubumenyi nkuko biri mu itegeko igenga abakozi ba leta kuko haranditswe yuko uko imyaka itanu iheze ubumenyi bw'umukozi bwovugururwa aha tuvuze rero ubumenyi bw'umukozi no bw'umwigisha burimwo
mukanka gusa gukora ibyo bibazo byo kuraba yuko aho mugejeje ku bumenyi bwanyu
itwe tuvuga tuti ibyo bibazo nta kamaro umwigisha nk'umukozi ni yigishwa kuko n'ubu bariko baravuga yuko mu Burundi abantu bize ubuhinga bushasha bw'ituma tubana kw'amakuru ababuzi ni bake ni bake kandi abarimu barabukeneye kugira ngo ubumenyi bwabo ubushobozi bwabo bujyane n'ibihe bashoboye kugira ubushakashatsi barondere ku mbuga ngurukana bumenyi novuga ntibateze imbere bwa buhinga bwabo bw'ukwigisha mbere n'ubumenyi
abigisha
barakeneye kwigishwa nyine
reka twakire Gido ku murongo wa telefone Gido ikaze ku ijuru ya Amerika ni Gido uratwumva muhinga bw'ivyuma ntibatubwiye neza amazina yanyu ariko ni Gido canke ninde
Gad
uherereye ka Gad uherereye he
intereye Burundi
akabazo kawe canke intererano
jewe mfise no bitanga intererano canke akabazo ku kicho kijanye na somye no kuri ntanga mara y'ikiganiro cyo mwa ikibazo nyamukuru kijanye nuko abigisha bakoze ikibazo kiraba nubwo gisoza mu bumenyi bwabo aho mugarukira abafite igisata cy'igifaransa abantu bashoboye gushikana ibice 50% mbere bafite ibintu bisaba kabiri bane witwa yuko abantu bagerageje nabonye imengo bazoka ari 50% rero ndabibonye je byantangaje kuko tubirabye sisteme y'igifaransa niyo twizemwo no munsi niyo novuga n'igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bivuga igifaransa ku isi hanyuma tukaca dusanga abigisha ikici igifaransa rero n'ibitangaje biratangaje hari imyaka myinshi iheze abakoze icyo kibazo harimo navuga n'abantu bagiye bakurukiye bamaze imyaka myinshi bigisha ubwo bakavuga bati icyo kibazo cya nta bantu bashinzwe 50% rero cya twibaza ikibazo cyane tubaza aba bantu baba bakoze icyo kibazo mbega kugira ngo kumara baba sinzi ko mwashinikiye ku gifaransa sinzi ko ariyo badashinzwe 50% cyane hariho n'ibindi andi madisipline baba batashikanye icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri nibaza novuga nko sinoshiti ikibazo ngomba mvuge no mutumire wanyu reka aravuga mu kanya reka avuga ati ibibazo ngo ntibikenewe ngo gukoreshwa ngo ahubwo ngo leta ngo ku imyaka itanu iheze ngo yoza iragira mu kinyarwanda ngo amahugurwa cyangwa novuga kuza barakarihiza ubwenge abakozi bayo iyo ni inzira yuko iki kibazo ku bwanjye cyaje hageze kubera mu Burundi kumenya ntihenze kuva mu mwaka w'ibihumbi mirongo n'indwi niho Burundi bwafata intumbero yo kujya kubera bagiye muri kano karere k'igihugu byo muri leta y'umuteruko hariho indigenizo nshyashya ijyanye no kwigisha yahindutse barahindura amaporogaramu yo kwigisha amaze guhinduka hariho ibitabo novuga cyangwa indinganizo yegera kwerekwa ko kera iyo nayo yisunga novuga uko abigisha bahawe akazi ibyo bako uko bize kera hanyuma mu 2007 umengo birahinduka haza kuzarajaho icyo bise ecole fondamentale
yagiyeho ecole fondamentale mu Burundi yagiyeho mu 2013
murakoze cyane kugira niko byagenze hanyuma uko yakoreshwa n'amatari maze kuza hacyahinduka rero ibitabo novuga cyane indinganizo nshyashya yo kwigisha yarahabaye imaze kuhaba hariho abigisha bize kera bakora muri ac system bariko barakora rero uwo muntu avuze ati ngo amare igihugu nibaza ko abatoranije kino kibazo ati barabuka ubuka kandi cyo nange cyo fantastico aho umwe cyo
gado uri kura twumva gade uracatwumva gade aragiye dahejeje icyumviro ciwe muhinga bw'ivyuma reka tubatare bo uri kura twumva gade
ndumva cyewe
ni gade banzanya gade ivyumviro vya mudu tunge mu bihinga bw'ivyuma bariyo ntibariko barituko turumvikana neza nitwo dusoro bo dusiye muri kino kiganiro ariko turagerageza tudukemure gade uratwumva banzanya uvuga
nako ndavuga rero muri icyo gihe ni leta yatunganije kino kibazo nibaza ko itihenze kuko igituma itihenze nabonyere bagiye babona ubumenyi busubira inyuma seti tubibona rero uyu muntu avuze ko iki gikorwa kidakenewe ahubwo ngo ku myaka mirongo itanu ngo hotunganywa ubundi ngo hotangwa baratangaza ngo kuvuga yuko abigisha gutangwa abakozi mbere ba leta muri rusange icyo kirumvikana mugabo kuba harabayeho kino kibazo je ndabishima cyane kugira ngo leta ibone ayo fatira mu kugira ngo ivuge ati aha niho abantu bananiwe hanyuma reka dufatire aha je ndi mu bantu bavuga ndi bantu bemeza neza kandi bashingira intahe yuko babashigikiye icyumviro cya leta cy'uko iki kibazo byokorwa
urakoze gade ugira umunsi mwiza akabazo wabajije ku byerekeye ibindi bisata amanota baronse turaza guha akanya mu kanya manuma acishure ugira umunsi mwiza ariko imbere yo kwakwishura reka tubanze dufate na mani ikaze ku juge amerika mani yagiye manuma wumvise akabazo ka gade arahagaraye ahantu avuga ati ibyo bibazo birakeneye kugira barabe ubumenyi bwanyu aho bugera akabaza ahandi mu bindi bisata byagenze gute uretse mu gifaransa twashimikiye mu gifaransa nibyo twashoboye kuronka bibonetse muri raporo yihuse ahandi ngo byagenze gute mu byigwa bakoze ibindi bakoze byari vyahe hama amanota yifashe gute
murakoze kumbaza icyo kibazo mu biharuro baravuga ngo biragendeka ngo nta raporo y'igifaransa si iyi raporo sinayisoma yose ngo ndayiheze mugabo bavuga bati mu gifaransa niho ibara ryaguye ati mu biharuro byopfuma bagereranije n'igifaransa ariko rero navuze nti kubazwa si bibi ku gupima ubumenyi bw'abigisha si bibi ariko twaba tuvuga tuti sibyo bofatira ko kugira ngo bigisha novuga ntibavugurure ubumenyi n'ubushobozi bw'abigisha ko njyewe navuze nti bose burya barakeneye ko ubumenyi n'ubushobozi buvugururwa novuga nti abigisha bose kuko hari ibintu byinshi biguma bihinduka kandi kindi nacyo jewe nirafatire ku byashyikirijwe n'amarukoko y'indero nuko byagaragaye ko igifaransa ari ingorane ukuntu cyigishwa n'ukuntu novuga nti n'ubushobozi abana baronka hari ikibazo kuko urwo rurimi nyene niko rutuma abana batahura ibyigwa kuri ibyo ngo rero kubera igifaransa novuga nti cyigwa cyigishwa nabi bivuye kuri bwa bumenyi bw'abigisha mugabo kandi bivuye no ku nteguro barasabye yuko integuro z'igifaransa zosubirwamo kubera ari ururimi rwigishwamo
hama agahaze kabahe mu gifaransa aho vyankira ni hehe ni ibitabo bike ni iki biburyahe kugira ngo ico gifaransa bigisha bagitahure bagitahuze n'abana
yego yego urumva ariho ku ruhande kwabigisha kuko urumva nabo baca mu mashure mu bisata by'indera bigisha mbega icyo gifaransa gifatwa kuko wasanga igifaransa gihabwa amasaha make
n'amasaha angahe
ikubu rero
n'amasaha angahe
yose mfatiye ngo ko ku bisata by'indera bigisha uyu munsi usanga igifaransa baba bagisuzuma nk'isaha imwe isaha imwe ku ndwi urumva nk'aho ni ikibazo no mu bindi bisata nuko usanga kiretse mu gisata bigisha indimi ahandi hose basa nuko urwo rurimi barufashe minenegwe none wewe wumva agiye kucigisha bizoca bigenda gute hataba ingorane rero barabonye neza ko bibereye ko integuro z'ivyigwa z'igifaransa nato nyene zisubirwamo dufata nko muri aya mashuri kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu hariho byinshi bagiye barakuramwo igihe binjiza mu mashure mato mato igiswahili n'icyongereza hari ibyo bace bakuramwo kandi byari ingirakamaro sinzi ko nabivuga mu gifaransa ni nk'ibintu by'amavuwa n'iby'amadisikuru ibyo rero ngo barabikuyemwo n'icyo bita expression écrite wumva nk'aho ni ngorane n'umuntu rero aheza amashure atifite agahase kuko ntiyarose umushinga ukwiye muri urwo rurimi rw'igifaransa
ariko gamanuma dufatiye nko ku gifaransa bakoze abigisha bo baheruka gukora ikibazo hari uwabivuze avuga ati aho byananiranye cyane hari nko mu gutahura icyo twita texte urwandiko babahaye ngo basome kandi icyo cyandiko kuva kera tukina batonya muri primaire cyangwa ahandi warabikora bakaguha ikintu ati soma hanyuma wishyure ibibazo nk'umwigisha bari kwarigisha biza kunanirana gute ko asoma hamakishyura ibibazo mubajije
icyo gisomwa cyari gihanitse cyane
hari mwiki
gihanitse cyane ni kimwe bita texte literaire kuri umuntu atagiheruka byari bigoye kugitahura navuze yuko n'umuntu yoba yarize ipindimi bakakimuha icyo gisomwa cyari kumugora rwose
reka tuje ku mirongo ya telefone manimani aragarutse manimani ikaze
mahoro mahoro
ariko wewe wita amafaranga n'abandi bavuga ngo yarabuze bigenze gute wewe warayaronse amafaranga yaramenye adresse yahataha
ubundi nitwa Maniyambo na Sirize
uherereye he ga Sirive
uherereye
he
uherereye ngaha mu gisagara ka Bujumbura
duga ku ijambo
ngerageje kuraba nkaraba ukungene abigisha barose amanota adushika 50 ku ijana ku kibazo bari babahaye yari suzumwa biragaragara neza yuko n'abanyeshure atabumenyi buhagije baronka icyo maze rero kubona ni uko ni mu ishure usanga umwarimu ururimi rw'igifaransa kandi ariko fatiye mu gihugu cyacu usanga abarimu batabwitaho kuruvuga no kurwigisha ugasanga nk'umwigisha arinjiye mu ishuri atanguye icigwa avuga ikirundi na cya gifaransa akagigisha mu kirundi ntaguma avuga rwa rurimi ntabwo rwa rurimi akarinda asohoka abigisha abanyeshuri mu kirundi n'abigisha ntibatahura ni ukuvuga nabo abanyeshuri nta kintu bazotahana maze kubibona henshi mu mashuri mbere na za kaminuza maze kubibonayo aho umwigisha yinjira mu ishuri avuga ikirundi akarinda asohoka ariko arigisha ibiharo akayigiza mu kirundi akarinda asohoka rero ni inkurikizi ko barose amanota mabi ni inkurikizi zo kutaba basoma noneho niyo bari mu ishuri ngo bacigishe nk'uko bisanzwe rero kunanirwa no gutahura texte baguhaye biva ku kuntu utabikunda gusoma cyangwa ngo ukunde gukoresha amaterima atandukanye atarasanga bibasiga cyane.
Uvuze ngo abo bigisha bashika mu ishuri bakigisha mu Kirundi nagira ibitabo bitandukanye kera nk'iri haruro byaba biri mu rurimi rw'Igifaransa.
Yego, babiri muri mu Gifaransa ariko mugabo mu bigisha yashika mu ishuri ugasanga kubisigura asigura mu Kirundi noneho nakoresha Gifaransa kugira ngo abanyeshuri bumve cya Gifaransa akabisigura mu Kirundi ugasanga umunyeshuri yavuye mu ishuri ataja mu Gifaransa avuze amaze ukwezi atonda ku ishuri nta Gifaransa avuze n'amigisha amaze nk'indwi yose atonda mu ishuri cya Gifaransa arakoresha.
Reka tubaze Manuma ko ariko byifashe kuko ubundi ndazi ko nk'ibitandukanye icyo bita intangamarara etude du milieu histoire géographie byose wasanga biri mu Gifaransa mukarinda kuvyandika mu Gifaransa kandi hari n'amashuri amwamwe iyo wegeye imbere batarinda no gufata ngo bariko baravyandika kuri baho bagusomera wuki yandikira. Urakoze mani mani.
Murakoze
namwe. Eh, imbere ko tuhi jambo Manuma reka twakire na Charles. Charles ikaze ku juge America. Charles? Charles uratwumva?
Hallo?
Urikura
Charles?
Eh, Charles uherere he?
Uherere mu gihugu cya Zambia.
Zambia, amaje he mu Zambia?
Eh, mu Rusaka.
Akabazo kawe cankerano kwa Manuma?
Ku ntererano je nagomba gushikiriza. Kuba abarimu bararonse amanota mabi ahanini no vuga ko leta ifitemo uruhara. Kubera igituma mvuga ati leta ifitemo uruhara mu bihe byashize mu myaka iheze abarimu barabagirira icyo bita amasomineri amahugurwa, ariko ubugiye kuraba abo barimu ntibakibagirira amahugurwa. Urasanga umwarimu amaze imyaka itanu, itandatu nta mahugurwa yigeze ahitamo, nta masomineri, ntibabakarihiriza ubwenge mu ijambo rimwe ngo bongere mayindi zabo zibe fresh. Ikindi novuga novuga nta kamwana wa mama usanga umwarimu ariko arigisha ikintu atazi domaine, ugasanga ni nta promberi yize ugacusanga bamushyizemo ari kwigisha. Ni kuvuga bamwe bari mu madomene yabo, bisaba ko bavangura amadomene sero n'ikintu umuntu yize akaba ari cyo akurikirana no kwigisha. Nabitagenze uko n'abana bacu tuzosanga ari kwa kundi nyene nta kintu bovamo mu ishuri, ariko hanini bakwiye leta ikwiye gushyiraho umugambi ikazira bakarihiriza ubwenge. Ndavuga amasomineri bakabagirira amasomineri bakabakarihiriza ubwenge, nicyo mbona umenga cyo havuga gifasha cyane abarimu.
Urakoze Charles ngaho muri Zambia ku byumviro vyawe.
Ego
mani Manuma mani mani yavuze ngo abigisha namwe mubifisemo uruhara ku bumenyi bwanyu buke, agaruka akiyerekana ati haragera igihe umwigisha ava mu ishuri atagifaransa avuze n'umusi warimwe akigumira mu Kirundi gusa, n'ivyo biba biri mu Gifaransa akabihindura mu Kirundi. Ivyo nivyo ga Manuma?
Ego ivyo birabaho, ivyo biriho kuko navuze yuko mu minsi irangiye ibisata by'indera bigisha byari bitandukanye, hariho igisata bita lycée pédagogique, hakaba igisata bita normale, harabaye igisata cyitwa EFI, harabaye igisata gisohora la B4. Urumva rero n'igisata cya lycée pédagogique abo barungikayo kwigayo bari abanyeshuri ba nyuma mu mwaka w'icumi mbere birashika icyo gisata bagishyira no mu makomine. Nta n'abigisha baronka bakwiye babakurikirana kugira ngo babafashe baduze ubumenyi bashobore kuzoja kubuha abana. Ibyo rero bavuze nibyo rero umwigisha adafise ubumenyi bukwiye bw'ibanze birumvikana yuko adashobora kuvuga neza wa rurimi rw'igifaransa kuko nibindi mbere abafitsemwo no vuga nti agahaze haba no mu biharuro haba handi rero nize navuze nti burya barate neza abigisha barakenewe birakenewe ko ba ubumenyi bwabo bukugurwa kenshi kugira ngo baduze bwa bumenyi baduze n'ubushobozi kuko ibyo oye bariko baravuga ntibayiba busema mbere no mu mashuri y'ibanze ayo fondamenta rwosanga mbere no mu mashuri yisumbuye ibyo bibaho kuko ubumenyi bw'ibanze bukera butituka kuko navuze nti muri inama ruko ko mararerekanye neza yuko akanobera k'imbere muri rusange katituka
urakoze manuma ku isku nyishu uhaye manimani ya kwa Justice na Obed kaze ku juri ya Amerika
murakoze
uherereye
muri Tanzania
haravugwa make
Tanzania na kaduba turi mu bihe by'izuba nta kibazo twatuje twamenyereye
akabazo canke intererano kwa manuma
intererano kwa manuma generally mfise intererano yo kuvuga ati nukuri uko kuntu tubona abo barimu bigisha ayo manota barose arateye isoni kabisa nukuri kendo na bo kongera bakiga kubyo baza baratanga ubumenyi kubyo bazi apana kuvuga ngo barimo barigisha ibyo nabo batazi babahugure cyangwa babaronderere abandi barimu bashoboye kwigisha bakabigisha bakabongerereza ubumenyi
yego urakoze ugira umunsi mwiza
Sawa na mimi mkiru mwusi mwiza nga kuchuki ya Amerika tuwa wakunda chani.
Ego, manuma, mwite guli kuzo hugu guanone, wavivu giyati harihama sana mbu baba shenu guwa vizengo baraba mara majariko. ni wafasha masana muyo, bariko waratrisha wakore ibibazo. Mwite guli kuzo hugu guwa kuburigyo ibibazo nhibi vijre, mutazo za muratrisha kadisho, kurupa progu ndikanzi na mwe, mwora, abigisha wakura babi hanilaba na iyo watrishiti.
Bon, tani watayi uko mubyo kuri ntibariko baratwisha ntibariko bariyumvira
Manuma uhabugira
tuti za
uhabugira imwe bi
babashira ka fresh urumva ukamenga urumva ni ba menje urumva nite twavuze tuti cyo kibazo cyaratanze ishusho itari nziza kumwigisha kandi bituma umwigisha atuma urutoki n'abaregwa n'abandi ababyeyi n'abandi ariko bitwibaza ko bariko baratwisha kuko umwarimu nibaza ko azi ko kwiba ikibazo atari byiza ariko nibaza ko bariko bariyumvira mugabo abantu bace bayifata ukundi kugira ngo ba nuvuga nti ba abacyoze umwigisha rero tukibaza tuti ibyabaye byobera icigwa abantu bateza indero kugira ngo bafate ingingo babanze kuraba inkurikizi zazo nayo ahandi hoho nagarutse kuri ibi twariko turavuga ibintu by'igifaransa bariko baravuga yuko umwarimu afise ubumenyi buke mu gifaransa navuze ko byumvikana kuko bize mu bisata bitandukanye kandi nuvuga ntibitigisha kumwe ariko bagahurira mu ishure
kazoza kinyigisho mu Burundi kazoza ku bumenyi bw'u Burundi urakavuga nk'iki nka wewe uri mu masentre atandukanye kamanuma uravye uravye ivyavuye mu kibazo muheruka abigisha baheruka gukora kazoza kinyigisho mu Burundi urakavuga kwiki kuko nko mu biharuro igihugu cyose baronse 53 n'ibice 66 ku ijana nikuvuga ko ibiharuro n'igifaransa n'ibyo biza imbere y'izindi nyigisho zose kazoza kejo k'abanyeshuri mwigisha biciye mu nyigisho mubaha ubumenyi mufise murakavuga kwiki muri federasiyo yanyu
bo kazoza etrate kazoza nibaza yuko tutovuga ko yose ari bibi kuko aba yarerekanye yuko abigisha naho bo bafise bavuga nti agahaze abigisha barerekanye ko ari intwaro bashaka no mu bihe bigoye canke muri ibi bihe bavuga ko turi mu gahengwe abigisha n'ukuri hajya baragerageza mbere ikimenyamenya nuko abo bantu b'incabwenge ufite mu gihugu baciye mu minwe y'abigisha ni ukuvuga ko kuva hasi gushika hejuru abigisha bitanze n'ubu babandanya bitanga se nibaza rero igikuru sukubakora ku itama cyangwa kuvuga ko ataco bazi cyangwa bamaze ni ukubashigikira ni kubashigikira kugira ngo bagire umwete mu kubashigikira ni kubigisha ku rugero isigeze ko kuko tutaza guhangana n'ibikenewe muri ibi bihe by'igihugu gikeneye hari abavuga bati uyu munsi harakenewe ko abantu biga ibyo kwimba ubutare cyangwa iki ibyo byose rero twe turizigiye yuko abigisha bashyigikiwe umwete bowusumbize reka ingorane si izo zonye navuze icyo kibazo babahaye reka ntibacyiteguri bagiye mu ruhagarara imitima yabo ntiyari itekanye kuko haravuzwa n'amajambo ko bagira bakuze mu kazi ibyo byose ubiteranije birashobora gutuma umwimbu muri icyo kibazo bakoze utaba mwiza
reka dufate na Innocent ku yindi murongo wa telefone reka twakire Innocent ku yindi murongo wa telefone Innocent ikaze ku ishuri rya Amerika no muri Isanga
ubwo murakoze amazi ko ndabibona ndiferame hari ubudasa hagati y'uwo ariko aravuga kubera uciza na mwongo babigishe bongera bagirene kandi basanzwe basumanya bushobozi abukozi kose bo jesho mbona ni sisteme barimo irashaje sisteme barimo irashaje umva ko nabo iyo sisteme nyene bisanzemo kuva bakiri abana batoya barakura bariragwa n'abana ababyeyi babo barakura bayiraga abana babo urumva sisteme irashaje kubyiza bohindura sisteme bagakora kuri sisteme isi igezeho bo nimba tuvuga ati umufaransa kuba tukiri kumwe kuva kera twari kumwe niho yakurije sokuruza natwe turamukurikira natwe abana tuko turabyara bari twaje n'abakurikira nyine umufaransa bo kubyiza je mbona kuhindura sisteme tukavuga toki igifaransa nimba turi umufaransa reka duhindure sisteme tugerageze icyongereza nacyo kuko turi mu tuguma turi mu gifaransa uriko winjiye mu ndani baragukosora ugataba aksa bayikwere ikosa ugatanga we have common sense y'ikibazo uba washikirije bo ntibayifata uko bemeze baba bakeneye ko na advantage wishire na sangrad wishire urumva rero ucusanga bigenda bigorana mu iyo system hakuru je mbona nicyo
urakoze ugira umunsi mwiza urakoze ku byumviro byawe Innocent hajye wavuze ko herereye he
Merele Bujumbura
urakoze ugira umunsi mwiza ego Thomas nawe uratwumva
yego ndabumva neza kandi ndabumva kandi cyane
uherere he gatoma
namahoro namahoro none
turaho turashima uherere he
merere irirongo muri Malawi
irirongo muri Malawi ivyumviro byawe cyangwa akabazo
Jewe icho nashaka guterera ntagari kibazo ngo ni cyumviro. Ya urabona ibintu bijanye n'itoto ni Burundi cyangwa cyatanga ku madinda. Ni ikifaransa cyanse ikirundi cyacu mu rurimi kandi n'izindi ndimi kandi kikwije haba mu mayagwa no mu ndimburo no mu bindi byose bigize indimi nk'izindi n'ikirundi n'ururimi nk'izindi. Kubera ko abantu leta cyane itegura n'abazo bazokora muri leta n'abazofasha abarundi bene wabo kuko n'umukuru w'igihugu umunsi mukuru yabivuze ko inshabwenge zombi zigenda kujya hanze zikagumayo bakoresha indi sisiteme bagategura abarundi nk'abarundi kandi bazokora mu Burundi bagafasha n'igihugu byofasha gusumba kwizi ku ndimi tudashoboye zitari n'iziwazi musanga ntacyo zitumariye.
Hanyuma uko si ukuzoba Uburundi buri ko burikumira kupiganisha ku isoko mpuzamakungu gatoma we wumva bo uvuga ururimi gumva nabo gusa abandi nawe ikagenda gute
bo ntabwo kuba arimo kuyijambo uruhando mpuzamahanga kubera ko ubufaransa bakoresha igifaransa
abasokuru ntuzi ko bavuga ngo uvuga rumwe nk'inka urakoze
n'ubundi izindi zaratunaniye none n'ubundi bakoze ikibazo
ahubwo icokogwa kugira ngo icogine n'ukagira nibaza muri iyo nyibazo cabaza kuvuga ikirundi bigende gute icokogwa kugira ngo ugure ururimi ruduzwe baruduze ico bicahe kugawewe ikirundi kidasize inyuma
igifaransa ruduka igeze mu gutanga akazi bazokoresha ikibazo bigisha bahereze akazi abantu batakwigisha babanze kubategura arebereye mani ko batabishoboye aboreka bigisha nabo bashaka bakabakura mu bihugu bisanzwe bikoresha ururimi neza nka Senegal n'izindi
ugira umunsi mwiza
bagafasha bigisha ibyo kwajya ku kazi murakoze
ugira umunsi mwiza ego Manuma akajambo ka nyuma hakogwa iki ku ruhande rwa leta namwe bwe mukora iki kugira ngo inyigisho mufise muzihe abanyeshuri kandi utanga ico ufise niko mu kirundi bavuga akajambo ka nyuma ku mpande zose
yego murakoze kumbaza icyo kibazo nukuri leta isabwa kugira ingufu ubwa mbere nukuraba inyigisho zikajyana n'ibihe hanyuma inyigisho zigafatira ku byo igihugu gikeneye kuko hari naho usanga inyigisho zimwe zitangwa mu mashuri ari mpa gusa
hanyuma namwe abigisha bagenzi bawe
yego
kandi usongora umunota umwe gusa
abigisha dusaba leta cyane yuko yodushyigikira kuko mu bisanzwe hajya kugira ngo umukozi akore neza nuko nawe abafashwe neza ko twama tuvuga tuti leta ntidushyigikire dutere intege no mu buryo tubayeho bwa bw'umushahara cyane ibikoresho mfashanyigisho kuko naho bamwe bavuga bati abigisha prema bafise ubushobozi buke nukuraba n'ibikoresho dufise
urakoze Manuma Antoine
dusabye gushyigikirwa cyane
murakoze
nibafatire kuri ayo manota baronse
urakoze
ariko ahubwo bibe intango yukugira umushinga ukomeye w'inyigisho mu Burundi.
Urakoze Manuma Antoine nkibutsa ko twara urunani FNACB Federation Nationale des Syndicats de l'Enseignant et de l'Education du Burundi n'urunani ruhurikiye mwabigisha mu ntara zitandukanye z'u Burundi ejo nitwaguhamagara uzongere kutwitaba nkuko ari wabikoze.
Yego murakoze namwe kandi nzobitaba.
Urakoze yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nashwan bari kumwe mu hinga bw'ivyuma na Lidiane Ninahazwe tuzogerageza n'ivyaduhira tubatumira mu bushikiranganje bw'inyigisho n'inderero mu Burundi kugira ngo bishure ibibazo bitandukanye bivugwa muri ico gisata. mukurindira mwandanye mwumviriza ijwi rya Amerika ahatandukanye kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu ahande turaza kongera igihe cy'isaha 12 makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda muhimbaza umunsi wo kwibohora hamuri Amerika natwe turi ko duhimbaza umunsi wo kwikukira abafise akaruhuko rero mwese haba mu Rwanda canke ngaha tubifurije akaruhuko keza.